Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabaramukije mwese mukurikira radio Inzamba agateka kawe nongera ndabaha ikaze muri rya sango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya 11 gitugutu mwaka 2022 ayo twabatororokanje nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari abasirikare batatu bari muri Centrafrica mu rwego rwa ONU MINUSCA baraye batumwe ko butarariye n'umukuru biro bikuru bya gisirikare ku mvo z'amatohoza ku mafaranga aharugwa amamiliyaridi yabujwe irengero mu biro bijejwe zindinganizwa mu by'ubutunzi no gutunganya imishahara mu gisirikare B. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asabwa n'uburongoye rwego rw'umuryango w'ibihugu bya Afrika rugerwa agateka ka zina muntu guhagararira umutekano w'abaharanira agateka ka muntu bagera kuri 12 bagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi muri rusange mwaka 2015. Ibyo biri mu ikete yarungikiwe mu mpera z'ukwezi guheze mu gihe hitezwe mu ndwiza Ibanjuri muri Gambia inama iraba agateka ka muntu muri Afrika. Kugenzo rya 11 gitugutu ku mwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi wahariwe umwigeme umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano batera kamo abigeme guhaguruka bagafatana mu nda kugira ngo babe inkingi mu iterambere ry'igihugu. Reka nsubire kubaha ikaze mu kanya tucatuja mu idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata cha politike n'umutekano urongoye rwego rw'umuryango w'ibihugu bya Afrika rujejwe agateka ka muntu CADHP rusaba leta y'u Burundi guhagararira umutekano w'abaharaniye agateka ka zina muntu bagera kuri 12 bagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi muri rusange mwaka 2015. Ibyo biri mu ikete Commissaire Lemingo Ilumba yandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe hitezwe muri kuno kwezi Ibanjuri muri Gambi ku cicaro c'ishyirahamwe rya Afrika inama iraba agateka ka muntu muri Afrika. Iyo dosiye y'imiryango y'abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi ikaba iri mu yitezwe kwigwa muri iyo nama. Inkuru tubaza Evelyne Mukeshimana.
Muri iryo kete ryo kuwa 29 z'ukwezi kw'icenda guheze urongoye igisata cishiramwe ry'ibihugu bya Afrika kijejwe agateka ka muntu CADHP mu mfunyapfunyo yandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amusaba gufata ingingo zibereye kugira kingira ubuzima bw'abaharanira agateka ka muntu 12 baciriwe imanza zo guherayo zitisunze ubutungane agakingira n'imiryango yabo n'abashingwa manza babo babahagararira mu butungane. Commissaire Hemingo Irumbu arongoye ico gisata asigura ko igisata arongoye citeguye kwiweza ibirego byatanzwe n'ishyirahamwe rikingira abaharanira agateka ka muntu mu karere k'ibihugu bihanamiye Afrika y'ubuseruko harimo n'u Burundi. Defenders yitwa ivuga ko abo bagabo n'abakenyezi barimo abamenyesha makuru n'abandi bari mu mashyirahamwe yigenga bashizwe mu mugumwe wabo bise abapucist, ni ukuvuga abashatse gutembagaza ubutegetsi bacigwa n'urubanza batabanje kumvirizwa. CADHP yongera ko kandi ko n'abashingwamanza babo batemerewe kwinjira mu Burundi ngo babahagararire imbere y'ubutungane. Uyo arongoye igisata cy'umuryango w'ibihugu bya Afrika byijwe agateka ka muntu yibutsa ko mu masezerano yawo yo mu mwaka w'2020 amareta yateye ku mukono avuga ko igihugu citwariwe gisabwa icegeranyo cacu ku kirego citwariwe ko ibyo navyo bigakogwa mu minsi arenga 15. Mu ndwi rero igiye gutangura niho yitezwe ko leta igira icishikirije kuri abo baharanira agateka ka muntu bagera kuri 12 bari mu buhungiro inyuma yo gucika urubanza rw'umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Ico bahugwa hanini nuko bari bateye kubiri n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza caho nyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunwanisha Abarundi.
Arakoze Evrine Mukeshimana, isi yose iriko irahimbaza kwa 11 gitugutu umunsi wahariwe umwana umwigeme mu Burundi, ngo haracibonekeza ubusumbasumbane hagati y'abana b'abahungu n'abigeme. Ibyo byose ngo bikava ahanini kutamenya. Ibyo bivugwa na Marie Louise Barichako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Mu itangazo bashizabona, uwo muhari urashima utwigoro twa leta mu guha agaciro abigeme, uhamagarira n'abigeme ubwabo gufatana mugongo kugira ngo bashobore kwerekana icyo bashoboye mu iterambere ry'igihugu. Dukurikire Marie Louise Barichako akaba arongoye umuhari inamahoro.
Kwewe kutamenya twarashigikiye ubusumbasumbane mu bana twibarutse. Twaragamburukiye imigenzo kumira ivuga ko umuhungu ari we mwana, ko ari watora na gakomeza iragi ry'umuryango wa se. Igihe mushikiwe bamwita ngo nakarago kabaraye ngo ni inzira y'abagenda, akaba rero umenga genewe kuzotungwa no kugamburuka no gicuya, haba kwa se, haba yagiye kwabirwa ku mugabo wiwe, ntagira ikibanza namba kwa se yamubyaye. Muri kwa kutamenya amateka yacu, twararetse abagabo basaza bacu baratuvugira, baranafata ingingo batatubajije ku byerekeye gutorana kwacu nk'abigene, cyo kimwe n'abasaza bacu mu miryango twavutsemo. Ni kwa kutamenya kwandi kwadutuma twemera kudafata abana bacu kumwe. Bishitse hakaba ubukene mu rugo, tukemera gukura umwana w'umwigeme mu ishuri, mbere akanatumwa guca indero kugira ngo afashe kurihira amashuri musaza we. Ubu rero twamenye tukabona akamaro k'amashuri ku bana bacu b'igeme, ntitugasubire kunuma, nituve hasi nyabona, duhimirize mu kibano, duhimiriza aho dushika hose bamenye ko ishure ku bana b'abigeme ritakiri ugushaka, ariko ari ngombwa kuri kazoza keza k'abo bana.
Ifungwa ry'umumenyesha makuru Florian Irangabiye yerekana neza ko atakirahinduka na kimwe mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Narijya hari abashigikiye Uburundi bavuga ko hari byahindutse, bivugwa n'ishyirahamwe Akati Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi. Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri Akati asigura ko ifungwa ryiwe ridakurikije amategeko, narijya arengeje iminsi 30 afunzwe kandi atararengutswa imbere y'ubutungane, isaba yuko yorekugwa atakirinze gusabwa kuko ataco ari karazira. Tumukurikire.
Mu butungane bw'u Burundi biracikaragaza yuko hari abantu bafungwa kubera karenganyo, bagafungwa atana amateka kurikijwe, kamere bigace bigaragarira n'ukuntu amadosiye yabo akurikiranwa mu butungane. Iyi rero dosiye ya Florian Irangabiye iri mu zindi dosiye tubona zimwe bandi nyine bariko barahohoterwa n'ubutungane mu kudakurikiza amategeko, bagafunga atana amateka na makeyi akurikijwe. Iyi dosiye ya Florian Irangabiye kandi irerekana yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'ubu cyahindutse, babandanya bahohotera abanyagihugu naho hari abafatanya n'Uburundi bavuga yuko ibintu byahindutse kubera ko hahindutse amasura ku batwara igihugu. Ariko twebwe kiri mu byerekana kandi yuko atakintu cyahindutse muri ubu butegetsi. Florian Irangabiye bamurungitse aja gupfungwa muri prison ya Muyinga avuye muri prison ya Mpimba, kure yaho dosiye yiwe yarikira kurikiranwa korari kurikiranwa na maparke iri Bujumbura. Ibyo babigira amate kurenza n'iminsi yategerezwa kwita ku butungane kugira ngo umucamanza arabe yuko yoba afunzwe mu mfungwa y'ibyo by'agateganyo byo babikurikije amategeko. Kumufata rero bakamurungika ku Muyinga kure yari parke yarikira mukurikirana, byerekana yuko ari ukudashaka yuko ukuri kuja habona, kandi kudashaka yuko umuntu yoronko kwigenga, bazi neza yuko amategeko kumbure ari kubimurekurira ubu azobandanya afunzwe atamategeka akurikijwe kandi yategerezwa kuba yaramaze gushiga imbere y'umucamanza kugira ngo wenyine abari we yemeza yuko abandanya afungwa canke arekugwa ubu rero twovuga yuko afunzwe atamutahe uhari umupfunze kuko wari umupfunze waramaze guta igihe nico gituma rero dusaba parke irikira kurikirana iyi dossier yuko yo murekura atagisabwa kubera yuko atakina kimwe no munsi kimupfunze turasaba kandi umushikiranganje w'ubutungane yikubita agashi yubahiriza amategeko kuko ni wajejwe kuyahagararira yereke inzego ziwe yuko cyane urwego rwa parke ruri kuraho hotera Florian Rangabiye yuko ureko akoreye amakosa hanyuma abategeke bamurekure
yari Jean-Claude ntiburi umunsi akaba ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi. Amakuru twabateguriye arabandanya tuyabandanije kuri no nkuru ivunaguye ivugwa mu gisata cyo gukoze ibikibi haragabo bane bo ku musozi Taba muri komine Ruhororo kuva kuri uyu wa mbere bapfungiwe mu gashoko inyamiramabi muri iyo komine umusore umwe muri bo w'imyaka 49 yagerezwa ko yishe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana uheze buca ari ku munsi wa mbere umukenyezi w'imyaka 46 yarazwi ku izina rya Ciza Sarafina akaba yamukubise umusekuzo mu mutwe nkuko bishikirizwa n'abajejwe intwaro muri iyo komine ngo abo bandi bagabo batatu bapfunganywe n'uwo musore bakaba bafashwe ku mva z'amatohoza ajanye n'ubwo rupfu twamenyesha ko ubwicanyi bufatiye ku kwa kabandi ubuzima muri iyo komine bwaheruka mu ntango z'ukwezi kw'icenda guheze aho abagabo babiri bo ku musozi wa Gitanga na Kinyami bishwe n'abagore babo.
Inzamba
turabandanya amakuru twabateguriye abasirikare batatu bahoze bakorera mu biro bijejwe izindinganizo imishahara n'ibindi bikoreshwa amafaranga mu gisirikare bete baraye batumwe ko n'umukuru biro bikuru bya gisirikare ubutarariye hari kuri uyu wa mbere ngo batahuke mu gihugu indege izo batahukana ibakura mu gihugu cya Centrafrica akaba ari bo bazoyirira nkuko biri mu butumwa bita message bwarungitswe muri kontenja igirindwi y'abasirikare b'Abarundi bari muri Centrafrica mu rwego rwa ONU MINUSCA. Amakuru ava mu gisirikare akavuga ko batumwe ko ngo babazwe ku busuma bwabereye mu gisata bahora bakoreramo BET. Inkuru twateguriwe na Eddie Claude Nazwe.
Abo basirikare batumwa ko ubutarariye n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Premier Niyongabo n'ibisongerezi mu ntwara miheto abo nabo ni Ajida Major Pasteur Ngeraha Masikire Seche ubusa indwi gatanu kane Ajida Chef n'impirangeza Desire Matikire Seche 13 70 hamwe na Ajida Nsengiyumva Alain Georges Matikire Seche 43 ubusa 9 bose bakaba bari mu bikorwa by'ubutumwa bw'amahoro bwa ONU mu gihugu cha Centrafrica muri kontenja igira indwi y'abasirikare b'u Burundi mu butumwa bita message bwarungikiwe ababarongoye muri ico gihugu umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare yanditse ko botawukanwa vyihuta ibyo bita mu Faransa execution immediate. Ikindi canditse muri ubwo butumwa nuko nitike y'indege itbatahukana bazoheza abakayirira. Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare yamenyesha ko abo basirikare uko ari batatu bahoze bakorera mu byo gutunganya ibyara n'ubutunzi bwa gisirikare bita BT ahahoze hitwa DCT Direction Centrale de Traitement mu rurimi rw'Igifaransa. Ayo makuru nyene akavuga ko abo basirikare batumwe ko kugira babazwe n'ubutungane bwa gisirikare uruhara abo baragize mu busuma bwakozwe mu gisata bahoze bakoreramo BT. Abo basirikare batumwe ko inyuma y'ifatwa ry'abandi basirikare barenga gato ya 60 bagirizwa kuba baragize uruhara muri ubwo busuma ubu bakaba bapfungiwe muri Bataillon Police Militaire bita PM. Basirikare bakaba bafise amakenga ko na Lieutenant Colonel Sahabo arongoye ico gisata yoba nawe atera muri ubwo busuma bwakozwe kuko ari nawe atanga icegeranyo c'ibiba byakozwe. Hadyo inzamba ntiturashobora kuronka Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare ngo agire ico avuze kuri ubwo busuma bwabereye mu gisata kijeje gutunganya ubutunzi bwa gisirikare BT.
Edi Claude Nazwe arakenuye tuandaniza no makuru mu gisata cy'ubutunzi iduzwa ry'ibifungurwa bya nkenegwa riribonekeza mu ntara ya Rumonge iteye ubwoba bamwe mu baba muri iyo ntara. Ibifungurwa nk'ibiharage, umuceri n'ifu bikaba byiyongera ko amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi mu kiringo kidashika n'ukwezi. Abasuma bagasaba abarongoye gutorera umuti icyo kibazo mu gihe basanzwe bugarijwe n'ubukene. Ibyo nido na Pierre Gahungu.
Abanyagihugu bavuga ko atawugitegekanya amafaranga yo gusuma afatiye ku biciro abazi, kuko bihinduka kandi bikaduga ku munsi ku munsi. Ibiharage bigugwa hagati y'igihumbi n'amajana indwi n'ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu gihe mu minsi iheze bitarenza igihumbi cy'amarundi. Umuceri mwiza wahurugurwa kugera ku bihumbi bibiri gushika kuri uyu wa kabiri wagugwa ibihumbi bitatu n'amajana atanu. Ubufu bw'imyumbati abenshi bihereza cyane bwahora buri munsi y'igihumbi mu gihe cy'ici, uwo munsi bugugwa hafi igihumbi n'amajana atanu nk'uko amakuru ava mu Rumonge abivuga. Ikiro cy'intete z'ibigori kigugwa hagati y'igihumbi n'amajana umunani n'ibihumbi bibiri by'amarundi. Ibyo biciro bimeze uko kandi mu gihe leta iherutse gufata ingingo yo kureka ibifungurwa bimwe bimwe biva hanze nk'intete n'umuceri. Abanyagihugu bakaba bavuga ko n'ubu atakirigira gihinduka. Hampande y'ibifungurwa, inzoga z'ihinguriro Brarudi nazo nyine zaradugije ibiciro. Abanyagihugu bo mu Rumonge bakavuga ko ababikeneye babirondera bakabibura, aho babironse naho bagasanga bizinga ko cyane. Icupa rya Amstel ndende aho ribonetse mu bice bimwe bimwe by'inyuma y'igisagara rigugwa ibihumbi bitatu n'amajana atanu mu gihe igiciro cyashinzwe ari igihumbi n'amajana icyenda y'amarundi. Kiyeri kigugwa hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri n'amajana abiri mu gihe igiciro cyacu ari igihumbi n'amajana atanu. Aha naho nyine Buramatari wa Rumonge Consolateur Nitunga yari yategetse ko ibiciro by'ibinyobwa byubahirizwa. Amakuru ava aho muri iyo ntara avuga ko binyegezwa, ibindi bikajabukanwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo bikajanwa n'abakongomani babirangura. Urwo rudandazwa kandi ngo rwaba rwarigaruriwe n'ibihangange mu ntwaro, mu gisirikare no mu gipolisi. Ku bw'abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge, hamwe atagikozwe vuba ibintu bishobora kuyangara cyane cyane ku bafite amikoro make, bagasaba leta gufata ikibazo cy'ibifungurwa mu minwe. Uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe tukaba tutarashobora kuronka Consolateur Nitunga kugira tubwire icyo baba bariko barakora kugira ngo bagabanye ibiciro nk'uko babisabwa n'abanyagihugu.
Cere Gahungu tumushimire, tuve mu Rumonge tuje mu ntara Muyinga. Ingingo iherutse gufatwa na Musitaneri wa komine Muyinga yo kugara udusoko tubiri duto duto hamwe n'utuzu two kudandarizamo ku mutumba wa Mukoni mu cungararo y'umugwa mukuru ntara Muyinga ngo yazanye ingaruka mbi ku baguzi mbere no mu miryango muri rusange. Ibyo bikamenyeshwa n'abaguzi bamwe bamwe baruhishwa no gusumira mu isoko nshasha yo ku Mukoni, aho barinda kureba amahera y'agati y'umuntu amajana atanu n'ibihumbi bibiri yo kuyunguruza kandi ubwa kera basumira ku irembo. Ibyo ni byo turibaze Karine Dusabe.
Kuvuzwa dusoko be n'utwo tuzu tw'idandarizo vyugawe, abasumyi ntiboroherwa mu gufungurira imiryango nk'uko bivugwa na bamwe mu banyagihugu b'Imuyinga. Kubw'abo baguzi, iyo ngingo yagize ingaruka mbi ku miryango ngo kuko ibifungurwa umuguzi yahora agurira ku irembo canke ku musaya w'inzu, ubu mu kubisuma arinda gufata urugendo akanariha amahera yo kuyunguruza. Nk'akarorero, umufuko w'amakara umuntu yahora ategerera imbere y'irembo, ubu kugira ngo umuguzi awusange mu isoko yiyunguruza ku mafaranga ibihumbi bibiri by'amarundi. Ashitse mu isoko akariha uwunguruza abantu n'ibintu kwikinga amahera igihumbi n'amajana atanu kugira ngo ayashikane ku muhana wa nyene kuyasuma. Ibyo biruko mu minsi iheze washoye amakara ariwe yashikana ku muhana w'umuguzi, mugabo ubu bakaba batemerewe guhonyoza ikirenge mu isoko nkuru iri ku mugwa mukuru w'intara. Si ayo makara gusa, no ku bindi bisumwa umuguzi asabwa gutanga ayandi mahera yo kunguriza ibyo yasumye, kandi mbere y'uko iyo ngingo yo gufuta utwo dusoko ifatwa umuguzi yasuma bitamugoye, mbere habuze umwanya n'abana bisununuye bakaba barashobora gusuma bitagoranye nk'uko abanyagihugu babandanya kubivuga. Abaguzi basaba Musitaneri wa komine Muyinga kwiyumvira inkurikizi mbi iyo ngingo yo kugara ku masaha yose y'umurango utwo dusoko be n'utuzu tw'idandarizo, gutyo ngo areke abahora bahadandariza babandanye imirimo yabo nayo isoko ya Mukoni igendwemo n'abyifuza. Radio Inzamba ntiturashobora kuronka Musitaneri wa komine Muyinga kugira agire ico avuze kuri ya myidogo yabo arongoye.
Karine Dusabe arakenuye imbere yo gusozera ano makuru shirahamwe CBDH vika riharanira agateka kimunzi rirabazwa n'umugambi utekanijwe wo gutahukana ku nguvu imunzi abarundi ziri mu karere k'ibiyaga binini binini. Mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa kabiri, iryo shirahamwe rerekana ko hari umugwi w'impunzi zidashobora gutaha mu gihugu umutekano wazo udakingiwe. Leopold Sharangabo cegera cy'urongo iryo shirahamwe asaba igisata cyawo ni citaho impunzi ku isi hase kugondoza leta y'u Burundi ikemera ibiganiro birukiyemo impande zose kugira ngo impunzi zitahe zivyiyumvamwo. Kurikira
ibyavuzwe n'ujejwe igisata cha protection muri hasere mu karere ko hasere na na partenaire bayo bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahindure uburyo impunzi z'abantu zatahukanwa batahe ku bwinshi. Twebwe byateye ubwoba muri CBDH Bikar kuko twabonyemo ko muri kazoza hashobora gufatwa ingingo yo gutahukana impunzi z'abantu ku nguvu. Twebwe rero tukagira tuti ibyo bintu byaramuka bikozwe hasere n'abapartenere bayo bazaba bakoze amakosa kuko bazabaho nyanza amategeko y'amasezerano y'i Geneve yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo na rimwe agenga impunzi nko mu ngingo yayo ya mbere n'iya 33. Kuko twebwe tugira tuti hari ibintu byari bikwiye gukorwa kugira ngo impunzi zishobore gutaha. Urazi ko hari abarundi benshi bari mu bahungiye mu karere badashobora gutaha batabonye ko umutekano wabo ushobora kubahirizwa. Hano kubwira nk'abanyapolitiki, hariho nk'abajournaliste, nk'abahamya gatara kazi na muntu, hariho nk'abahoze ari abasirikare, abahoze ari abapolisi. Nabiyamirije ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza kitari giciye mu mategeko nk'uko Sentare y'Afurika y'Ubuseruko yabyemeje. Ibyo byose rero ni ibintu hatezo kubaho kubiganira ko no kubwira ikindi cyerekana ko bitoroshye gupfa gutaha. Uyu munsi umugwao ni wagatakaza na muntu warasubiye kongera ikiringo mu rapporte speciale ku Burundi. Ni ibintu byerekana ko hakiri ikibazo cy'ihungabanywa gatakaza na muntu mu Burundi. Amaraporo atandukanye aba y'amashami yo mu gihugu hagati mpuzamakungu yose arerekana ko mu Burundi hakiri ikibazo cy'agatakaza na muntu. Ariyo mpamvu twebwe muri CBDH Bikare dusaba HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo ba barundi basigaye mu buhungiro bafashwe n'abataha bafashwe. Ikindi hasere partenaire bayo bagahimiriza leta y'u Burundi kuza ku meza y'ibiganiro bakaganira hakaba ibiganiro hagati y'abarundi hatibagiwe rero n'abo bahunze hatibagiwe umuntu batavuganwe na leta.
Ni kuri ako kamo k'ishyirahamwe CPDH Vicar duciye dusozerera k'amakuru twabateguriye kuri uno wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwarimu duteze abiri, nshimire n'abagenzi banje bamfashije kuyegeranya Jean Marie Ndabashinze n'abashikirije. Ndabifurije kororanirwa aho iwanyu no mu byanyu n'abutaha.